Madanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda turiko dusamiranira kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose. Ikaze makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diane Nahazwe. Ishirahamwe ryitiriwe Umusamariya w'imbabazi mu gihugu cy'u Burundi ryatanguje isekeza ryo gupima abantu bagendana indwara z'umutima ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura no mu ntara z'uburaruko. Ariko none iryo shirahamwe rimenya gute abafite ikibazo cy'umutima?
N'abaganga b'abahinga bobo bari muri consultation zisanzwe za misi yose barabona ati uyu murwayi ntashobora gukira ngaha, bagaheza bagaca bamutungikira abo n'abaganga b'abahinga dukorana nibo baca babikora.
Uyu ni Alexis Butoyi, umukuru w'ishyirahamwe Umusamariya w'imbabazi, Le Bon Samaritain mu rurimi rw'Igifaransa. Perezida wa Chad Idriss Deby Itno yiciwe ku rugamba. Ibiharuro by'imfatakibanza by'ivyavuye mu matora ejo vyari vyerekanye ko yatsindiye manda ya gatandatu. Abateshejwe izabo n'igitero cagabwe mu kigwati ca Palma kiri mu buraruko bushira ubuseruko bwa Mozambique barenze 40,000. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burusiya arategekanya kugaruka ngahe Washington DC vyihutirwa kugira ngo avugane na leta yiwe ku kibazo kiri hagati y'Uburusiya na Amerika. Hano makuru yose duce ku masonga turarambura mu kanya isase mu bihagufi y'amaradiyo yanyu. Amakuru ya cheka tuyahere muri Chad aho Perezida Idriss Deby Itno yiciwe ku rugamba ashengeye nyuma y'ibiharuro by'imfatakibanza byatangajwe ejo bikerekana ko yatsindiye manda ya gatandatu. Uno mu Marechal yari amaze imyaka 30 ku butegetsi. Ibindi kuri ino nkuru turayibaza mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Abaturage ba Chad bamenyeye urupfu rw'umukuru w'igihugu cyabo babibwiwe na televiziyo ya leta. Umuvugizi wa gisirikari General Azem Aguna niwe wasomye itangazo rivuga ko President Idriss Deby yashizemo umwuka arwanira ubusugire bw'igihugu cye ku rugamba. Idriss Deby wari ufite imyaka 68 y'amavuko yarasiwe mu mirwano n'inyeshyamba z'umutwe witwa Front pour l'alternance et la concorde au Tchad mu majyaruguru y'igihugu. Apfuye yarakimara gutorerwa manda ya gatandatu nayo y'imyaka 6. Yaramaze imyaka 30 ku butegetsi. Umuvugizi w'igisirikare cya Chad yatangaje ko itegeko nshinga n'inteko ishinga amategeko bisheshwe kandi ko ingabo z'igihugu zishyizeho inteko y'abasirikari bo hejuru izayobora igihugu mu gihe cy'inzibacyuho cy'amezi 18. Iyi nteko ikuriwe n'umwe mu bahungu ba Idriss Deby, General Mahamat Deby Itno w'imyaka 37 y'amavuko.
Thomas Kamirindi urakenuye. Intumwa z'ibihugu bitunze hamwe na Irani kuri gahunda yayo ya nucléaire bageje inyuma ibiganiro barimo ivyene muri Autriche bavuga ko ari intambwe bateye ariko ko hakiri inzira ndende. Turacari kumwe Thomas Kamirindi.
Imishyikirano imaze ibyumweru bibiri. Abadiplomate bayirimo bayisubitse kugira ngo babanze bagishe inama guverinoma zabo. Bazongera guhura mu cyumweru gitaha. Abakuriye intumwa z'Uburusiya, iza Irani n'iz'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi nawo uri muri iyi mishyikirano, bose ku buryo butandukanye batangaje ko irimo itera intambwe nziza nubwo hakiri inzitizi zikomeye. Ariko nta n'umwe wasobanuye ibyo bamaze kumvikanaho n'ibyo batumvikanaho. Iyi mishyikirano igamije kugarura Irani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu masezerano yo mu 2015 abuza Irani gukomeza kuyungurura ubutare bwa uranium nayo ikabona gukurirwaho ibihano yafatiwe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yayasohotsemo mu 2018 ihita isubizaho ibihano yafatiye Irani. Irani nayo yahise isubukura ibikorwa byayo bya nucléaire. Ibihugu bikiri mu masezerano ni Ubushinwa, Ubufaransa, Uburusiya, Ubwongereza n'Ubudage.
nane bice ku masonga nkitangura batejeje izabo n'igitero giheruka kugabwa mu misi heze mu gisagara cha Palma kiri mu buraruko bushira ubuseruko bwa Mozambique barenze 40,000 Oriane itangishaka nivyatubwira
abo bateshejwe ingo zabo n'igitero cyakozwe mu kigwati cya Palma mu buraruko bushira ubuseruko bwa Mozambique barakeneye imfashanyo y'imfungurwa yihuta inyuma y'indwi zine habaye igitero cy'abagwanyi b'intagondwa muri Palma camaze ikiringo cy'iminsi 5 ibyahononekariye biracyatohozwa amashyirahamwe ajejwe gutabara imbabare habandanya kugerageza gufasha abantu ibihumbi n'ibihumbi gusubira mu buzima busanzwe naho ibitero byahagaze ikigwati cya Palma kibandanya kwibonekeza ko kidatekanye ikinyamakuru Cabo Ligabo gikurikiranira hafi ibiba muri ako karere gitangaza ko abagwanyi bagifise uburyo bwo kubandanya bagira ibitero mu kanya gatoyi bagaca bahunga imiryango ibihumbi n'ibihumbi irabandanya guhunga mu gihe kandi isaba guhungishwa n'indege ONU itangaza ko abantu bashika ibihumbi 700 bamaze guteshwa ingo zabo abantu ibihumbi 2,600 nabo bamaze kwicwa nabo bagwanya b'intagondwa igisirikare cya Mozambique gitangaza ko kimaze kwica abagwanya 36 cyamenyesheje kandi ko mubishwe harimo umukuru wabo bagwanyi azwi ku izina rya Ayub yishwe mu gitero igisirikare cyakoze ku musigiti mukuru w'ice gisagara abo bagwanyi bari binyegeje
Oriane itangishaka na wewe urakoze ambasador wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burusiya mu minsi imbere haragaruka gato ngahe Washington DC kungurana ivyumviro na leta yiwe kukunge na matata ari hagati y'ibihugu bibiri yotorega umuti Thomas Kamirindi nivyagarutse kutubwira
Mu cyumweru gishize leta y'u Burusiya yagiriye inama ambasador Sullivan gukurikiza urugero rwa mugenzi we w'u Burusiya i Washington Anatoli Antonov wahamagajwe na guverinoma ye mu kwezi gushize Ibi byose byatangiye President Joe Biden amaze kuvuga mu itangazamakuru ko mugenzi we w'u Burusiya Vladimir Putin ari umwicanyi Moscow ntiravuga igihe ambasador Antonov azagarukira i Washington Kwa kane w'icyumweru gishize kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafatiye Uburusiya ibihano bishya birimo kwirukana abadiplomate 10 kubera uruhare rw'Uburusiya rwo kwivanga mu matora y'Abanyamerika yo mu mwaka ushize Uburusiya nabwo bwahise bwirukana abadiplomate 10 ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mu itangazo yashyize ahagaragara ambasador Sullivan avuga ko yizeye ko azasubira mu kazi ke i Moscow mu minsi mike mbere y'inama y'abakuru b'ibihugu byombi Perezida Biden niwe watanze igitekerezo cy'inama kugira ngo impande zombi zigabanye amahane Uburusiya bwashubije ko bugiye kubyigaho neza
Barakoze bagenzi bacu kuri amakuru yose ageze hirya no ku isi baduteguriye bakaba banjije kudushikiriza ijwi rya Amerika mandanya kumva mu kirundi n'ikinyarwanda ndagutse ko muri komiyumva kuri za FM zitandukanye n'imirongo migufi ya shortwave ahandi mushobora kumva ijwi rya Amerika ikibiriraho ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com adresse ya Facebook yacu Instagram na YouTube ni VOA radio yacu mukanya dushatwerekeza mu karere abana b'impunzi bagira ku miliyoni umwe nabo mu miryango y'abanyagihugu babana n'izo mpunzi muri Uganda nibo bagiye gukingirwa indwara zitandukanye biciye mu mfashanyo ya leta y'Ubuyapani yo gushigikira impunzi zaciwe ko n'ingaruka z'ikizazi za COVID-19 inkuru irambuye na Ignatius Bahizi ari Kampala muri Uganda
Kuva icyorezo cya COVID-19 cyatangiriye inkunga yagenewe impunzi zo muri Uganda n'ibihugu by'amahanga ikiye mashami y'umuryango w'abibumbye atandukanye yaragabanutse cyane kubera ingaruka ku mitungo y'ibyo bihugu zatewe n'icyorezo ukurikije umuryango wita ku mpunzi HR nyamara mu gice gisigaye cy'uyu mwaka ibintu bisa nk'ibigiye guhinduka kubera inkunga ingana n'imiliyoni zisaga 9 z'amadolari y'Amanyamerika leta y'Ubuyapani yageneye imishinga itandukanye yo gufasha impunzi ziri mu gihugu cya Uganda umukuru w'ishami rya ONU ryita ku bana bato UNICEF muri Uganda Dr. Munir Safridin avuga ko ibikorwa byita ku buzima bw'abana bato bimwe byari byarahagaragiye ubu akaba bigiye gusubukurwa.
Over 1 million children of refugees and host communities in 5 districts.
Ati abana b'impunzi basaga miliyoni imwe hamwe n'abo mu miryango y'abanyagihugu ituranye n'izo mpunzi nibo bagiye gufashwa n'inkunga mu turere dutanu tw'igihugu ducumbikiye impunzi. Muri abo ni 100,000 by'abana b'impunzi bazakingirwa indwara zisanzwe. Iyi nkunga kandi nanone izadufasha kongera amazi meza mu nkambi zitandukanye kandi inadufashe kugaburira abana b'impunzi basaga 300,000 bugarijwe n'ikibazo cy'uburwayi buterwa n'imirire mibi. Mu nama n'abanyamakuru mu mujyi wa Kampala uno munsi, ambasaderi w'Ubuyapani muri Uganda Hidemoto Fukuzawa yasobanuye ko iyi nkunga ishatse kugabanya ingaruka mbi zagejejwe ku mpunzi n'icyorezo cya COVID-19 kandi akaba ari inkunga igiye gusaranganywa mu bice byose bireba ubuzima bw'impunzi ndetse n'imiryango y'abanyagihugu bakiriye izo mpunzi.
Japan recognizes that the humanitarian situation.
Ati Ubuyapani bwabonye ko ibikorwa by'ubutabazi mu nkambi z'impunzi byadindiye cyane cyane bitewe n'icyorezo cya COVID-19. No kubera iyo mpamvu iyi nkunga dutanze muri uyu mwaka dushaka ko bayikoresha kwibanda ku bikorwa bishobora kugabanya ingaruka mbi zatewe n'icyo cyorezo ku batishoboye cyane cyane abana bato b'impunzi, abategarugori, impunzi muri rusange hamwe n'imiryango y'abanyagihugu bakiriye izo mpunzi.
Members, women and children in Uganda.
Intumwa z'amashami ya ONU zose mu gihugu zitabiriye inama ntizahwemye kugaragaza ko ibikorwa byabo byari byarahagaragiye, akaba bimwe mu bintu nyamukuru iyi nkunga igiye gushorwamo cyane ari mu biribwa bihabwa impunzi, kongera imiti mu mavuriro y'impunzi, kongera ingufu mu bikorwa by'iterambere impunzi zari zisanze zikorera ubwazo, hamwe no kongera gukwirakwiza amazi meza mu makamba atandukanye mu burere bw'igihugu butanu izi mpunzi zitujwemo ukurikije icyegeranyo cya HCR. Uganda ni cyo gihugu gicumbikiye umubare munini w'impunzi kuruta ibindi bihugu byose ku mugabane wa Afurika kandi ikaza mu mwanya wa gatatu ku isi hose ukurikije HCR. Izi mpunzi zituruka mu bihugu bitandukanye byo mu karere k'ibiyaga bigari ariko akaba ziganjemo izisaga ku miliyoni zo mu gihugu cya Sudani y'Epfo, undi mubare munini akaba ari uw'impunzi zituruka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Minisitiri wa Uganda ushinzwe impunzi mu gihugu Hilary Onekwe yavuze ko abaturage ba Uganda aribo babanza kwakira impunzi mbere y'uko leta n'imiryango ishinzwe kuzitabara izigeraho, akaba rero iyo miryango yemera kubana nazo no gusangira nazo bike zifite ikwiye kunguka kuri iyo nkunga amahanga atanga. Onekwe yasubiye ku mibare y'impunzi ikomeje kuzamuka.
As of March 2020, Uganda refugee population is at 1,470,000.
Ati kugera ku itariki 8 z'ukwezi gushize twari tugejeje umubare w'impunzi ungana n'imiliyoni 1,870,859. Umubare w'impunzi ukomeje kuzamuka nubwo twahagaritse kwakira izindi mpunzi kubera icyorezo cya COVID-19 cyatumye dufunga imipaka, ariko umubare w'impunzi ukomeza kwiyongera kubera ko zibyara abana buri munsi. Abana bavuka rero akaba bongera ku mubare wabo. Nubwo hari bake baherutse gusubira mu bihugu byabo nk'izasubiye mu gihugu cy'u Burundi, ntacyo byahinduye ku mibare yasigaye. Mu bihe bishyize impunzi mu nkambi zitandukanye muri Uganda zagiye zitubwira ko zari zimerewe nabi kubera ikibazo cy'inzara kuko inkunga y'ibiribwa yagabanyijwe nyuma y'icyorezo cya corona. Uretse inkunga y'ibiribwa, igihugu cya Uganda nacyo giha impunzi imirima yo guhinga kugira ngo zeze imyaka yazo kongerera ku byo zihabwa n'imiryango itabara imbabare. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kuva kuri wa kabiri, ishyirahamwe ryitiriwe Umusamariya w'imbabazi mu Burundi ryatanguje isekeza ryo gupima abantu bagendana indwara z'umutima ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura no mu ntara z'uburaruko bw'ico gihugu. Ibi bifashwamwo n'abahinga b'abataliyani. Abasanganywe izo ndwara bakoregwa dosiye hama bakajanwa kubagwa mu bihugu byo hanze harimo n'i Buraya, abavugwa ababikoregwa ku buntu nk'uko muzumva mu nkuru ya mugenzi wacu Eloge Wirikaneza.
Ihamu ry'umusamariya w'imbabazi rifasha abantu bagwaye indwara y'umutima na cyane cyane bafite amikoro make baba bakeneye ubuhinga butaraboneka mu buvuzi bw'i Burundi. Ubu burimo na cyane cyane gukorwa no gushyirwamo icyuma cyunganira umutima gutera. Alexi Butoya twagiye gushyira hamwe arasigura uko bamenya bakeneye gufashwa.
Twebwe dukora n'abaganga b'abahinga bo bari muri consultation bisanzwe za minsi yose barabona ati uyu murwayi ntashobora gukira ngaha. Bagaheza bagaca bamuturungikira. Abo n'abaganga b'abahinga dukorana niba cyabikora. Ariko n'abandi baganga cyane cyane bari mu ntara aruguru babonye umugwayi biketse kubwo bugwaye bashobora nabone kuduhamagara muri Bon Samaritain bagaca dushira na contact n'uwo mugwayi ama natwe tukamufasha gushikira abaganga b'abahinga babonye bikenye ko avurirwa hanze bagaheza rero gacamugira ibikenewe ibipimo byose bikenewe raporo medicale natwe tugaheza tukavyegeranya byose tukabirungika iburaya
abagwayi barenga amajana 3 niyo mu myaka 9 bamaze kuvudwa
kuva dutangura mu 2012 tumaze kurungika hanze abagira ku majana 312 kwisa hatuvugana dufise abana 4 bari mu Bufaransa tukagira na 3 bari muri Sudan bo barakuzo 3 Khartoum abamaze kwitabira imana bari hanze bagira kundwi urumva yuko abandi bose byagenze neza abo twatanguye kuvura mu 2012 barakuze bari ku mashure ku ma universite
mwabuwe harimo Marie Rosine Nyandwi yabagiye umutima muri Sudani yemeza ko atabagiharurwa mu bazima yatabona umusamariya w'imbabazi mu 2019
ndashima cyane nyene amagaranje yifashe ubu kuko imbere yuko ngenda muri operation ari meze nabi cyane meze neza buryo bw'amafaranga badusaba kwene n'abagira neza byose baraduha naho amakonsultasiyo tugira byose ni ku buntu ndashima cyane rwose kuko nk'iyo byo yokera itaza kuba simba nkiriho kweri
Anisenda rubonye nawe yatanguye gufashwa n'umusamariya w'imbabazi kuva mu mpera z'2015
mu bijyanye no kwivuza no kubaho byose abaganga bo hiyo ni bo bamenya abagwayi hanyuma hageze ko abantu basubira mu gihugu bivanye n'uko babona amagara yabo abameze bagasubira mu gihugu abo baganga bagaca baza baraza umwaka ku mwaka iyo nta bibazo byabayeho murabona nk'ibibazo bya covid cyangwa igihe bariho umutekano muke mu gihugu ubundi kumwaka ku mwaka bama baza kugira stripi ndetse bagaca bapimana bashasha
muganga Constantin Nyamuzangura twari urwego rw'abahinga b'abaganga bo indwara y'umutima mu Burundi avuga kwihangiro nyamukuru ari kugeraho abagira neza bigisha abaganga b'abarundi kugira ngo abagwayi ntibarinde kuja bajabuka hanze y'igihugu
nk'akarorero abo bantu ijana amafaranga ibyo byaratwaye kugira ngo bashobore kubagwa arashika ibihumbi amajana 5 z'amadolari murumva ko ari nk'imiliyari n'igice by'amarundi no kubitwa ko baba bafite amahera nibaza yuko operation irenza ibihumbi 5 z'amadolari bitarekuriwe ku bantu bose cyambere na mbere n'ubuzima kuko abo bantu bose iyo batabagwa bose baba barapfuye iyo umutima utakora nta gishobora kugukora hanyuma ikindi nacyo nuko hariho benshi barindiriye nibo kwakira abantu bose bafasha mu bihugu bishika 20 muri Afrika ahantu hatari uburyo bukwiriye bwo kubaga umutima
umukenyezi Nyandwi yabazwe umutima asaba leta kwiga ukuntu yo ikigo abagira neza bakoreramo mu Burundi kugira ngo abandi benshi babone aya mahirwe yagize
bishobotse nka leta y'u Burundi yoborohereza cyane bishobotse bakabaha aho bakorera mu Burundi kugira ngo bashobore gufasha benshi bashoboka kuko indwara y'umutima irahari ni benshi cyane bayigwaye
mu Burundi hari abahinga bizirijanye no kuvura umutima bagera ku 15 bonyene babiri bakaba bakorera mu ntara zo hagati mu gihugu mu gihe 13 bari ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ku miliyoni zirenga 11 n'igice gato z'abarundi ukwipimisha si bya bose kuko mu bitaro bibiri gushika ubu nibyo bifite ibyuma bihanitse byo gusuzuma abarwayi bita scanner kwipimisha rimwe bikaba biri ku kiguzi kiri hagati y'ibihumbi 100 n'amajana 250 ku nshuro imwe nta bitigiri muri ico gihugu bihari byerekana uko abantu bahitanwa n'umutima ku mwaka bangana hamwe n'abagwaye buri mwaka abantu baba babaye miliyoni 18 barahitanwa n'indwara y'umutima ku isi Eloge Urikaneza ijwi rya Amerika
Eloge Urikaneza urakenuye tukiri ku makuru avugwa ku Burundi ishamwe ryamenyesha makuru batagira imbibe Reporters sans frontières ryashize Burundi mu kibanza cy'ijana na 47 ku bihugu 180 byakozwe ko amatohoza ku vyerekeye ubwigenge bwo kumenyesha makuru ico gihugu cateye imbere ibanza 13 kuko ku mwaka uheze cari mu kibanza cy'ijana na 60 Reporter sans frontières itangaza ko ivyo vyavuye kutwigoro tw'umukuru w'igihugu c'u Burundi Président Evariste Ndayishimiye two guteza imbere ubwo bwigenge yamara urunani rw'amenyesha makuru inyombo rondeze des journalistes ruvyamirira kure rugafatira kwamenyesha makuru indwi baheruka gukatirwa igihano cyo gupfungwa ubuzima bwabo bwose idonido na mugenzi wacu Pierre Clavernio nkuru ari Kigali mu Rwanda.
Raporo y'ishami mpuzamakungu y'abamenyesha makuru batagira imbibe Reporters sans frontières yerekana ko muri rusange ubwigenge bwo kumenyesha makuru bwasubiye inyuma ku mwaka uheze ku isi. RSF ribabazwa n'abamenyesha makuru barenga 50 bishwe bari ku kazi canke bazira umwuga wabo. Ku Burundi RSF risigura ko habaye utwigoro two kunagura umwuga wo kumenyesha makuru. Uyu mwaka icyo gihugu cungutse ibibanza 13 kuko kiri ku kibanza cijana na 47 kandi ku mwaka uheze Uburundi bwari mu kibanza cijana na 60 ku bihugu 180 vyakozwe ko amatohoza. Arnaud Froger atwara igisata ca Afrika muri Reporters sans frontières yasiguriye ijwi rya Amerika aho iyo ntambwe yavuye.
J'en veux pour preuve évidemment la libération et la grâce accordée aux quatre journalistes.
Ati ubwa mbere n'ingingo ya perezida yo kurekura no guha ikigongwe abamenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru iwacu bari bamaze umwaka urenga bafungiye ubusa. Ugushaka kwa perezida ko kugurura amaradiyo yugawe ndetse imwe muri zo Bonesha FM ikaba yaramaze kugururwa. Igisata c'ikimenyeshamakuru iwacu naco nyene caruguruwe. Ibiganiro vyaratanguye kugira ngo amaradiyo mpuzamakungu nka BBC n'ijwi rya Amerika yugururwe n'ibindi. Twizeye ko utwo twigoro tuzobananya kugira ngo abamenyesha makuru bakore bigenga
dans un environnement beaucoup plus serein, beaucoup plus libre.
Naho biruko runene rw'abamenyesha makuru IBJ iniyo Burundese des journalistes wogo sikoro bibona. Alexander niyunge ko arongoye IBJ yabwiye ijwi rya Amerika ko ahubwo ku rubuga ubwigenge bwasubiye inyuma cane.
Na gahengwe na kamwe jewe mbona umuntu yovuga kuko uwovuga ngo bishimikije ko hari amenyesha makuru biwacu bari bafunzwe hama bakarekugwa. Ivyo vyoheza bishimwa ko abantu bari barenganijwe hama bagasubizwa mu gateka kabo. Umuntu yofata ngo ni intambwe iteye imbere. Turavye naho twofatira ko radio ubonesha nayo yari yugawe hanyuma bakayirekura igasubira gukora nayo nyene nuko nyene kuko kwa karakarenganya. Nta muntu rero yorenganya umuntu hama ngo bucaca avuga ngo rwango ibintu byagenze neza.
Iyi raporo irashimwa n'ubushikiranganje bwo kumenyesha makuru mu Burundi. Umukozi mukuru muri ubwo bushikiranganje yabwiye ijwi rya Amerika ko iyo raporo yerekana neza ingendo ya leta yo kunagura imigenderanire n'icizere mu mwuga wo kumenyesha makuru. Yamara yanse kuduha ijwi atubwira ko raporo ubwayo yivugira ukuri kuhari. Na sendika y'abamenyesha makuru mu Burundi yavutse mu mwaka uheze Burundian Journalist Alliance yashikirije kuri mikro y'ijwi rya Amerika ko naho hakiri agahaze uwo mwuga wateye imbere. Melchior Nicayenzi atwara iyo sendika.
Ntivyizanye kuko ari ibikorwa bitari bike byakozwe na leta twovuga aho ngaho nk'ifungurwa y'abamenyesha makuru b'ikinyamakuru iwacu mu mpera z'umwaka w'2020 ariko naho bimeze ko tukavuga tuti harakwiye kandi yuko nani maradio ihora akorera ugataka kubundi yosubira akugurugwa ndetse na maradio mva makungu atagisubira uburenganzira bwo gukorera ugataka kubundi kuvugira ko nayo ni bagasubira kare uburenganzira agakora kuko ivyo bikomeza ubwigenge ubwisanzure mu gihe kumenyesha amakuru.
Izo ntambamye zivugwa nabo bamenyesha makuru baserukira abandi. Arnaud Froger atwara igisata ca Afrika muri RSF arazizi akabona ko zizogenda zivaho buke buke.
La question des médias suspendus et sanctionnés a réglé.
Kugurura amaradiyo yose yugawe mu mwaka w'2015 abamenyesha makuru barenga 100 bahunze ubu bifuza gutaha. Guhagarika ubukozi bw'ikibi bukoregwa abamenyesha makuru nka Jean Bigirimana wa iwacu haheze imyaka 5 atawuzi rengero giwe abatega ubwoba n'ibindi. Ivyo byose bisaba ugushaka kwa politike kandi turatera intege umukuru w'igihugu mu nzira yafashe kugira habe ubwigenge koko bwo kumenyesha amakuru.
Evariste Ndayishimiye a continué dans cette direction.
Mu karere ka Afrika y'ubuseruko Uburundi burimo RSF yerekana ko ubwigenge bwo kumenyesha makuru butateye imbere. U Rwanda rwarasubiye inyuma ikibanza kimwe buja ku kibanza cijana 56. Tanzania cagumyeho cahora mu kibanza cijana na 24. Ubugana nabwo nyene bwagumye aho bwahora ku kibanza cijana na 25. Pierre Clavenio Nkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Ariko imbere yo kugahana reka tugaruke ku vy'urupfu rwa president wa Chad Idriss Denise Debi Itno yitabye Imana azize ibikomere. Uyu yarasiwe ku rugamba n'abarwanyi bo mu majaruguru ya Chad. Ibi byatangaje n'umuvugizi w'ingabo z'igihugu. Apfuye yari akimara gutorerwa manda ya gatandatu, yaramaze imyaka 30 ku butegetsi. Jean Damascene Hakuzimana n'umenyesha makuru yakoresha migisha mu mpuzamakungu ONU muri Chad, ubu akaba yiga muri kaminuza ya New Hampshire iri ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri we, kwa President Deby yishwe arasiwe ku rugamba ntibitangaje kuko yarakunze kurujamo, yabwiye mugenzi wacu Edi Rwema mu kiganiro bakoranye.
Nabibonye mbyutse mu gitondo natunguwe kuko nari nzi ko akunda urugamba kandi akunda kujya ku rugamba no kurwana n'abasirikare be akabafasha, ariko kuvuga ko yaguye ku rugamba byo ntibyantunguye kuko mu rugamba nyine abantu bararwana. Ni ibintu akunda rero mu mateka ye, akenshi yajyaga ku rugamba akajyana n'ingabo aheruka yo mu kurwanya Boko Haram. Hari igihe nabwo yagiye kurwanya inyeshyamba nabwo atwaye indege. Ni ibintu yakundaga mu by'ukuri kuba yava mu rugamba rero nk'umusirikare wabigize umwuga nk'uko yakundaga kubyivugira. Ntabwo byantangaje.
Nk'umuntu wabaye muri kiriya gihugu rero, urabona haza gukurikiraho iki, cyane cyane ko igisirikare gisa nkaho cyamaze gufata ubutegetsi kandi ni igihugu n'ubusanzwe cyasaga nkaho kiri mu ntambara n'inyeshya?
Biragoye kuba wavuga ikizakurikiraho kuko igisirikare cyafashe igihugu nk'uko ubivuze. Muhungu we wari ushinzwe abamurinda niwe wafashe ubuyobozi bw'inama y'igisirikare igiye gukora inzibacyuho, n'abarobere cyangwa abo barwanaga nabo baruzuye barahari, abo bavaga mu majyaruguru yari yagiye kurwana nabo kandi ntabwo bari kure cyane y'umurwa mukuru. Uribaza rero uti niki kiri bukurikireho, ukumva biragoye kuba wabisobanura. Ni igihugu kiri hagati y'ibihugu biri mu ntambara, dufite Libya mu majyaruguru, dufite Sudani hirya, dufite Nigeri, harimo ibyihebe byinshi cyane, hari Nigeria nayo ifite Boko Haram, hari Central African Republic nayo irimo intambara. Biragoye ko wamenya ikiri gukurikiraho, gusa ndatekereza ko ibihugu bikomeye nk'Ubufaransa bifite uruhare runini cyane mu miyoborere ya kiriya gihugu biri butekereze cyangwa biri bugire uruhare runini cyane mu kugena ikiri gukurikiraho cyangwa mu gufasha abantu abatuye Chad cyangwa abanye Chad gutegura ikiri bukurikire urupfu rwa Idriss Deby Itno.
Uvuze ko ari igihugu cyari gikikijwe n'ibihugu ahanini birangwamo umutekano muke, ariko se nacyo ubwacyo ntago ari igihugu umuntu yavuga ko cyari mu mahoro ukurikije ibitero by'inyeshyamba bimaze iminsi biba. Ese izi nyeshyamba ni nyeshyamba nyabaki, zirashaka kugira kuki, ibikorwa byazo byatangiye ryari?
Izi nyeshyamba ziratandukanye, ziri mu buryo butandukanye, ariko usanga zimwe zigendana n'agace runaka k'amoko. Barakariye abayisilamu bari ku butegetsi, bamwe ari abakristu, barakariye ubwoko buri ku butegetsi bwa Debi bwitwa Bazagawa, ariko ziri mu bice bitandukanye. Icyo zikeneye rero nazo ni ubutegetsi zarwaniraga. Abenshi usanga baranabanye nayo bararwanye bagashwana nyuma. Icyo bakeneye ni ubutegetsi mu by'ukuri. Ariko uretse n'inyeshyamba, hari n'abaturage nabo ubwabo batishimiye imiyoborere y'igihugu kubera ubukene burangwa muri iki gihugu ndetse na za ruswa. Ibyo byose ni ingorane ku buyobozi, yaba ubwe bumaze gupfa ndetse n'ubuzamukurikira bw'uwo muhungu we ugiye kuyobora mu mezi runaka.
Nka Idriss Deby wari ukomeye muri icyo gihugu, noneho ashyizeho umuhungu we, ibyo ngibyo ahubwo ntibigiye gutiza umurindi abo bashakaga guhindura ubutegetsi, bavuga ko ibyabaye bisa nkaho ari ubutegetsi bugumyemo mu muryango?
Icyo cyo rwose ntago gishidikanywaho, kuko niba se wari umusirikare nawe utoroshye byaramugoye kurwana n'izi nyeshyamba kandi zirahari koko nk'uko wabivuze. Umuhungu we akaba afashe ubutegetsi n'abasirikare, biragaragara ko ejo cyangwa ejo bundi ataraho wavuga ngo intambara irarangiye cyangwa iri burari irangiye, ahubwo bishobora kuba bibi kurushaho kuko izo nyeshyamba zirahari, zira mu nkengero. Hari Boko Haram mu gice cyo hino hano ku kiyaga cya Lake Chad. Ibyo byose n'izindi nyeshyamba ziri mu bice bitandukanye kuva za Sudan, ibyo byose bishobora gutuma ibintu biba bibi kurushaho. Ngenekereje uko ndi kubireba.
Hanyuma se uruhare rw'ibihugu bituranye na Chadi rwo rwifashe gute, dore ko hari igihe Chadi yigeze no guhagarika umubano na Sudani yishinja ko yari ishyigikiye inyeshyamba zashakaga guhirika ubutegetsi bwa Idriss Deby, hanyuma hakazamo nanone na ziriya nyeshyamba zituruka muri za Libya.
Biroroshye cyane ko wahita ubihuza kubera ko Idriss Deby mu bigwi bye harimo kuba yaratsinze ingabo za Libya inshuro nyinshi cyane, hanyuma aza gucudikana Gaddafi.
Filosi, ndagushimiye cyane kubwa kanyu ha ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire.
Urakoze cyane Dikwema.
Akabino ngaha duce dusozera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya. Dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri micro mari kumwe na Joe Diane Ninahazwe. Amajwi y'ibiganiro byari bihagarikiwe na Frederic Mpundikije, yashizwe hamwe na Facile Gebehu. Twe mu izina rya bagenzi bacu tubikibanuye twifuriza kwandanya muranirwa mu byo murimo byose, naho ubutaha ahanje